ఇది న్యూస్బీజ్ అమెరిక్. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc. mwaramutse shuti mwese muduteze amatwi uyu munsi kuwa kabiri tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017 muri kumwe na fide niyonga
nemeza ku mugaragaro twakiriye kandidature ya barafinda fred
umunyapolitike w'amahoro w'i kanombe.
Uyo ni Professor Calixte Mbanda, perezida wa komisiyo y'amatora mu Rwanda, yemeza ko yaronse impapuro z'umukandida Alfred Barafinda. Iyi nkuru n'andi makuru tubafitiye turageruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Waramutse neza Rosine.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu babiri bagirizwa ko bagandaguye abahinga babiri bishyiramwe mpuzamakungu mu kwezi kwa gatatu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitavye sentare ya gisirikare ya Kananga ku murwa mukuru w'intara ya Kasayo hagati kuri uyu wa mbere. Iririgira kabiri abo bantu babiri baseruka imbere y'iyo sentare. Ku munsi wa mbere w'indwiheze igihe urubanza rwabo rwatangura, abababuranira bavuze ko atabasha sentare ya gisirikare mu ntara ya Kasayo hagati ifise bwo kubacira urubanza. Bavuga kandi ko gufungwa kwabo guciye kubiri n'amategeko. Abashikiza amanza basavye kuri uyu wa mbere ko urubanza rwabo rw'abo bantu rwobandanya kwigwa. Sentare yatangaje ko izoshikiriza ingingo yayo kubijanye n'urwo rubanza kuri uyu wa gatatu. Abagirizwa muri urwo rubanza baregwa ibyaha byo kwica abantu, kwaca ibihimba by'umubiri, iterabwoba hamwe no kugira uruhara mu muhari w'abagumutsi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryasabye kuri uyu wa mbere abanye Central Africa kwikubita agashi bagashyira imbere inyungu z'igihugu cyabo. Ibyo ngo ni mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo bya politiki byugarije icyo gihugu. Ishyirahamwe ONU ryasabye kandi ko abatanga imfashanyo bo mu mahanga boshyira mu ngiro ibyo biyemeje. Intumwa idasanzwe iserukira ONU muri Central Africa, Parfait Onanga Anyanga, mu ijambo yashikirije mu rwego rujejwe amahoro n'umutekano ku isi, yavuze ko afise impungenge zikomeye ku buryo ibintu byifashe ku banyagihugu bo muri Central Africa. Amenyesha kandi ko ibintu bishobora kuyangara kurushiriza ari hamwe abategetsi b'icyo gihugu batokorohereza ugutahuka kw'impunzi n'abantu bavuye mu zabo. Mu cegeranyo ciwe cya nyuma ku buryo ibintu byifashe muri Repubulika Central Africa, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yatangaje ko atewe impungenge bikomeye n'umutekano muke urangwa muri igihugu cyose. Sentare y'igihugu muri leta ya California mu gisagara cya San Francisco hano muri Leta Zunze za Amerika yahagaritse kuri uyu wa mbere ingingo y'agateganyo ya Perezida Donald Trump ijyanye no kubuza abanyagihugu baturuka mu bihugu by'abisilamu bitandatu kwinjira ku butaka bwa Amerika. Iyo sentare yashashemwo abacamanza batatu yatangaje ko naho itegeko ry'igihumbi n'amajana icenda na 52 rivuga ku bijyanye n'abimukira n'ubwenegihugu riha uburenganzira umukuru w'igihugu bwo gutwara igihugu no gucungera umutekano wacyo, ikibazo cy'abimukira atari cy'umuntu umwe. Ibyo ibaye isentare ya kabiri ihagaritse iryo tegeko inyuma ya sentare y'igihugu ikukira leta ya Virginie yemeye ibirego by'umucamanza wa leta ya Maryland yari yasavye ko iryo tegeko ritorengana. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Amerika bimenyesha ko vyamirije ingingo ya sentare kandi ko vyungururije muri sentare nkuru y'igihugu bisaba ko impande zompi uko ari zibiri zumvirizwa. Kuri uyu wa mbere ishyirahamwe riharanira agateka kazi na muntu hano muri Amerika, American Civil Liberties Union, ryarungitse urwandiko muri sentare ruvuga ko ikiringo cy'ingingo ibuza abimukira b'abayisilamu kwinjira muri Amerika kiri mu guhera. Iryo shyirahamwe rikavuga ko atagituma sentare yosubiramwo iyo ngingo. Tukiri hano muri Leta Zunze za Amerika, bashinga amateka wa Republikani hano muri Leta Zunze za Amerika basaba ibiro by'umukuru w'igihugu ko byoshira habona amajwi yafashwe y'ibiganiro byabaye hagati ya Perezida Donald Trump na James Comey mu gihe ayo majwi yoba ariho. Abashinga amateka bavuga ko byoheza impari ziriho kubijyanye n'uko Perezida Trump yoba yarasabye Comey ko ahagarika amatohoza yari karakora ku muhanuzi mukuru mu by'umutekano Michael Flynn. ni mu gihe Komi yatangaje ariko arabazwa n'inama nkenguzamateka ko Perezida Trump asa n'uwamusabye guhagarika ayo matohoza. Komi yatangaje kandi ko Perezida Trump yamusabye kumuyoboka, ibyo Komi avuga ko yahakanye, cyo kimwe no gukura igifungo ku matohoza y'Uburusiya. Susan Collins, umukenguzamateka mu Republikana serukira leta ya Maine, akaba ari yari no mubumvirije James Comey, yatangaje ku munsi w'Imana ko adatahura igituma umukuru w'igihugu adashobora kudadanura icyo kibazo kugira kive mu nzira. Nimugiye kuri uyu wa mbere ibiro bya Perezida Trump byahakanye kwemeza canke guhakana ko hoba hariho amajwi yafashwe y'ibyo biganiro. Sentare y'igihugu cy'Uburusiya yaciriye urubanza umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny. Uyo munyepolitike haregwa kuba yaratunganije imyerekano ku mugwa mukuru w'igihugu, yakatiwe umunyororo w'iminsi 30. Navalny yafashwe kuri uyu wa mbere ari kumwe n'abanywanyi biwe baharugwa mu majana baturuka mu mihinga itandukanye y'igihugu. Muri iyo myerekano, abanyagihugu biyamirije ingendo yo kujya igiturire batuma urutoke Perezida Vladimir Putin nabo bakorana. Umuvugizi mu biro vya Perezida wa Republika nako umuvugizi mu biro vya Perezida wa Leta Zunze za Amerika yateye ivyatsi ryo pfungwa, avuga ko gupfunga abanyagihugu bari mu myerekano atamutekano bahungabanije, bagafunga ababaharanira agati y'akazi na muntu hamwe n'abamenyesha makuru ari ugucyoza ingendo ya demokrasi. Amerika imenyesha ko ivyo izobandanya kubikurikiranira hafi, igasaba leta ya Burusiya kurekura amaguru masha abafashwe.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya wa makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Ejo ku munsi wa mbere komisiyo y'igihugu y'amatora yatanguye kwakira kandidature z'abifuza kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Rwanda. Ku munsi wa mbere komisiyo y'amatora yakiriye abakandida batatu babanjirijwe na Frank Habineza w'umugambwe uharanira demokrasi no gukingira ibidukikije. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa.
Indi nyandiko ikurikira y'umukandida niyigaragaza ko nta wundi bwenegihugu afite cyangwa se niba yarabufite. Iyo nyandiko ikagaragaza ko yaretse ubundi yari afite.
Nari mfite ubundi bwenegihugu bw'igihugu cya Sweden, ariko naradusubije.
Uwo ni Profesori Kalisa Mbanda, Perezida wa Komisiyo y'Amatora asuzuma ibyangombwa bya Bwana Frank Habineza kuri kandidatire mu matora y'umukuru w'igihugu. Byatwaye byibura igice cy'isaha Komisiyo y'Amatora isuzuma ibyangombwa bya Bwana Habineza, wemejwe n'ishyaka kuriye riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Profesori Mbanda yatangaje ko yakiriye ibyangombwa bya Bwana Habineza, anamwifuriza ihirwe mu rugamba agiye kwinjiramo rwo kwiyamamariza umwanya wo gutegeka u Rwanda.
Ku mugaragaro nkaba nemeza ko nakiriye inyandiko zinyuranye zijyanye na kandidature ya Dr. Habineza Frank. Izo dosiye zikazaba zizigwa n'inama y'abakomiseri kugira ngo yemeze niba byose byuzuye, kugira ngo twemerere Dr. Habineza Frank kuba umukandida wemerewe no kwiyamamariza umwanya wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda.
Nyuma yo kwakirwa na komisiyo, Habineza yabwiye itangazamakuru ko ari umwanya mwiza kuri we ndetse n'ishyaka muri rusange. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ritanze kandidatire yaryo rihagarariwe na Bwana Frank Habineza, mu gihe andi mashyaka akomakomeye mu butegetsi ari ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD n'ishyaka riharanira kwishyira ukizana kwa muntu PL. Yarangije kwerura ko ashyigikiye Perezida Paul Kagame wo mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. N'ingingo Bwana Habineza avuga ko idateye impungenge ishyaka rye.
Twaba ashyigikiye Perezida Kagame, icya mbere twabonye yuko atari byiza ku muco wa demokarasi, kubera ko byari kuha abaturage guhitamo neza ari amashyaka menshi, kuko igihugu cy'u Rwanda kigendera ku politiki y'amashyaka menshi. Ariko ku rundi ruhande twabyakiriye neza, naho kuko tuzi yuko bamwe muri ayo mashyaka batifuzaga yuko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo Perezida Kagame akomeze. Abo bose kandi baradushyigikira, n'ubu tuzi yuko bazadushyigikira, tuzabamobiliza bose badutore.
Bwana Frank, zira si ingufu zishyize hamwe, ahubwo mwebwe umuntu yavuga ko mutazazinyeganyeza?
ziri ngufu nabwo zidukanze kuko tuzi uko benshi muri batemeranyije na birya byemezo kandi tuzi uko bose bazadutora
nyuma Habineza watanze kandidatire yo kuri wa mbere hakurikiyeho bwana Gilbert mwene data na ushaka ku mukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu ahagana mu masaha 6 komisiyo y'amatora yatubwiye ko yatunguwe n'izina rishya muri aya matora bwana Barafinda Sekikubo Fred niwe wageze kuri komisiyo y'amatora n'ivarisi yuzuye amadosiye agenda n'amaguru mu ikostime y'ikijuju Mucyuma cya komisiyo y'amatora byasaga na byenda gusetsa kuri uyu mugabo uvuga ko ashaka ku mukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu impamvu hazamukaga ibitwenge ko bari mu cyumba zifatiye ku buryo Barafinda yitwaye imbere ya perezida wa komisiyo y'amatora
nemeza kumugaragaro ko twakiriye kandidature ya
Barafinda
Fred
umunyapolitiki w'amahoro w'i Kanombe
none rero
Barafinda ntazwi muri politiki ntashobora gutomora amashuri yize uretse kuvuga ko imyaka 47 amaze ku isi yarimo yiga aravuga ko afite ishyaka ruda mu mpine mu gihugu ritazwi kandi rifite abarwanashyaka bakabakaba miliyoni 10 umva ko arisobanura mu magambo arambuye
ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good causes
ubwo mu kinyarwanda
ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200
ubu waje hano gutanga kandidatire yawe ari cyo kwagarare cyangwa ni wewe wenyine nk'umukandida wigenga
birumvikana nje nateze imitego ibiri bitanyuzemo hariya biranyuramo hariya
kandidatire yawe itemewe wabigeze
twe turabanyapolitiki ke bafite politike tutajya muri butike kurangura izakomeza ibe isoko rya politike
twamubajije cyamuteye kumva ashaka gutegeka ku Rwanda
nabitekereje nyine bitewe n'imisemburo indimo ingize kuva mu bwana n'aya magingo ya politike kabisa ntabwo ari impanuka bityo rero leadership iri muri marrows of my bones mu misokoro y'amagufa yanjye mugiye kongo kumenya politike wakatabara abone impamvu ziza nyinshi 200 tubazani icyambere tushaka gukuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda icyakabiri shaka gukuraho imisoro ku mazu yose y'abanyarwanda kuko twasanze inzu ni igicumbi cy'umwana w'umunyarwanda avukiramo akize cyangwa keni ariko agira hataha gatatu dushaka gushingira abana b'abakobwa n'abahungu muri iki gihugu tugatse umuco kugumirwa nizere ko mwese mushaka kuba mwaribitse abana ariko
kugeza ubu yuvuga ko atuye Kanombe mu mujyi wa Kigali Kicukiro ntagaragaza ibyangombwa by'abantu 600 bamushyigikiye nk'umukandida wigenga komisiyo y'igihugu y'amatora izakomeza kwakira ibyangombwa ku bashaka gutanga kandidatire kugeza ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu bitarenze tariki 7 nibwo izatangaza urutonde rw'abemerewe kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nyuma yo gusuzuma buri dosiye mu mashyaka 11 yemerewe gukorera mu Rwanda kugeza ubu hari ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi ritaragaragaza uzarihagararira ariko ibimaze iminsi bikorwa mu matora y'inzego zibanze mu ntara no mujyi wa Kigali byemeza nta shiti ko ari Perezida Paul Kagame hari kandi n'ishyaka rihanana na demokarasi ni kurengera ibidukikije ryatanze Frank Habineza mu bakandida bigenga haraza bwana Philippe Mpayimana umwari Diane Rwigara bwana Gilbert Mwene Data na bwana Barafinda wamenyekaniye kuri komisiyo y'amatora abakurikiranira hafi bya politiki y'u Rwanda bakomeje kwemeza ko nta mukandida cyayo urabone kuzabasha guhiganwa bya nyabyo na Perezida Paul Kagame umaze ku butegetsi imyaka 17 ku iturufu y'ishyaka FPR inkotanyiri imyaka 23 ku butegetsi nibutse gusa ko amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganijwe ku itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka akabagira ubusajwe rya Amerika i Kigali
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Tukivuga kuri iyo nkuru, Gilbert Mwenedata yiyamamaza nk'umukandida yigenga aramaze gushikiriza impapuro komisiyo y'igihugu y'amatora asaba kuja mu mugwi w'abifuza kuzohiganirwa kuyobora u Rwanda. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru yabuze ko azoharanira ukuri, agaragaza ko atigeze ashigikira guhindura ibwirizwa shingiro byahaye uburenganzira Paul Kagame yari kuba yarangije manda ziwe zemewe n'amategeko. Ninkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi.
Bwana Gilbert Mwenedata yamamaza nk'umukandida wigenga yamenyekanye cyane mu mwaka w'2013 ubwo yamamaza kubona icyicaro mu nteko ishinga amategeko ariko agatsindwa, nubwo yabwitangazamakuru ko atemeye ko yatsinzwe. Mu kiganiro haye abanyamakuru kuri uyu wa mbere, Mwenedata yanenze cyane zimwe muri gahunda z'ishyaka riri ku butegetsi, avuga ko yiteguye gukosora bimwe mu gihe azaba atorewe kuyobora igihugu. Yagarutse cyane ku bwisanzure bwo kuvuga icyo utekereza budahari ndetse n'amategeko ahindagurika uko ubutegetsi bubyifuje. Mwenedata yavuze ko naramuka atowe azashyira imbere ubwisanzure bw'Abanyarwanda.
Nta munyarwanda ukwiriye kongera kwitwa amazina gupfobya, ngaho ngo inyenzi, inyangarwanda, igipinga, ikigarasha, bitewe gusa n'uko agaragaje ibitekerezo binyuranye. Ukuri kutwemerera kuvuga kunyuranya n'imvugo imaze gusakazwa na bamwe yumvikanisha yuko hariho umunyarwanda umwe rukumbi ushobora kuyobora iki gihugu. Iyi mvugo ntikwiriye kuko atari ukuri, ndetse iyi mvugo n'imyemerere biratugayisha ubwacu twese nk'Abanyarwanda. Ntabwo u Rwanda rwabyaye ikinege.
Mwenedata yagarutse kuri gahunda afite ishingiye ku bukungu, avuga ko Abanyarwanda bakwiye kugira ubwisanzure ku mitungo yabo.
Tuzaharanira ko Abanyarwanda ntawe ubatangisha imisanzu y'agahato ya hato na hato. Ntawe ukwiriye gutanga amafaranga mu mitwe ya politike bisa nko kwigura, kugira ngo niba ari uwikorera atamburwa amasoko ya Leta cyangwa se ngo acibwe imisoro y'agahimano. Nta mukoresha uzagira uburenganzira bwo gukata amafaranga ku mushahara w'umukozi avuga ngo ni ugutera inkunga umutwe wa politiki runaka cyangwa ikigega iki n'iki. Dufite gahunda izarengera imitungo y'abashorimari mu Rwanda. Ntabwo Leta izafatira imitungo y'abashorimari y'abashoramari batari mu gihugu ngo yicunge mu gihe abo bashoramari batabisabye.
Uyu wifuza kuzayobora u Rwanda mu gihe cy'imyaka 7 yagaragaje ko azanibanda ku kibazo cy'amahoro, nubwo yemeza ko u Rwanda ruyafite, gusa asobanura ko hari ibyo azashyiramo imbaraga mu gihe yabatorewe kuyobora u Rwanda.
Hakunze kuvugwa ikibazo cyo kuburirwa irengero, kuraswa ngo watorokaga gereza, kuraswa ngo warwaniraga imbunda n'abashinzwe umutekano, hakabaho impanuka zitavugwaho rumwe, hanyuma kandi ibyo byose bikarangira uwarashe akanica atagejejwe imbere y'ubutabera.
Kuri politike y'ubuhinzi, Mwenedata avuga ko afite gahunda izatuma abaturage bacukubira n'ibintu byose byabakururira inzara, ndetse avuga ko azanye n'impinduka mu bucuruzi.
Tugaca politike zihora mwigerageza zigashonjesha abaturage, zirimo ibyo gutegeka abantu guhinga igihingwa kimwe no guhohoterwa bigendanye nabyo nko kurandura imyaka. Tugamije ko hacika umuco wo kubeshya abaturage, amapfa agatera, inzara ikayogoza mu bice bitandukanye by'igihugu, abantu bagasuhuka. Ariko aho kugira ngo hafatwe ingamba ahubwo bigahishirwa. Mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu, tuzaharanira ko hashyirwaho amategeko akumira ubwikanyize no kwikubira ubwo aribwo bwose, ngo usange abategetsi cyangwa se imitwe ya politiki bikoresha igitinyiro n'imbaraga bafite bakikanyiza mu bucuruzi.
Uyu wifuza ko umukuru w'igihugu yanavuze ko azita cyane ku mitangire y'akazi hirindwa ikimenyane n'ikene wabo. Ibikorwa byo kwakira inyandiko zisaba kuziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byatangiye kuri uyu wa mbere bikazarangira n'itariki ya 7 z'ukwezi gutaha. Komisiyo itangaza urutonde ndakuka rw'abemerewe guhatana. Kugeza bamaze gutangaza ko bifuza kwiyamamaza ni batatu bigenga n'umwe wiyamamaza ku izina ry'ishyaka. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kHz 11835.
Radio ya Amerika i Washington DC dukubitira mu Burundi abarimye b'umuceri bo muri commune Mpanda y'intara ya Bubanza bifumbereje kubera bariko bimbura umwimbu bataziga, aho bamwe bavuga ko bahomvye ku rugero runini kandi baheranye ingurane mu mabanki. Ugo ruhombo rwavuye ku ruzuba rwahitiye rwaka mu ntara zitandukanye z'igihugu, aho intara ya Bubanza iri muzasinzikaye kurushiriza. Muntara ya Bubanza twumvirize umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse.
Muri kino gihe cy'isarura abarimyi b'umuceri bo muri zone Musenyi ya commune Mpanda bari mu maganya menshi, ayo nayo afatiye ku ruhombo rudasanzwe bagize muri ico gitegwa. Aha ni mu gihe bavuga ko isuka ya mbere ariyo yo mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze ataco bayikuyemwo kubw'uruzuba rwatse imbuto igahera mu kuzimu. Eka n'isuka ya kabiri yo mu kwezi kwa kabiri kuyu mwaka nayo ne bavuga ko ikirere kitagenze neza. Ana umusaruro uri bariko baragosora, ijwi rya Amerika ryabasanze ku mutumba wa Gifugwe. Bamwe baricurikiriye abandi bitangiriye itama, hari nabo mbere ubavugishije ibijanye n'umwimbu bariko bararonka baca bakorora amosozi. Isiguro yayo marira ningurane batse mu mabanki kugira ngo bashobore kurima batabone ingene bazoyishura. Uyu numwe avuga ko atashoboye kuronka n'igice cy'umwimbu muwo yaziga.
Naziga kuronka nk'imifuko 55 cyandonka 20. Nari nawurimye kungurane iyo mwibanye. None urumva ndagowe. Je urumva nta kundi novugura abana ko nitangiriye itamari ngorane. Ibanke ntacyo muvugana uyiriha kwa kundi nyene. Uyiriha ya nyungu yabo na ya mahera yabo. Uyatebeje mbere baca bagushirako nambari entere dorotare. Ni ngorane gusa turagowe.
Hejuru yo kubura amafaranga yo kwishyura amabanki, abandi barimyi bavuga ko batazi ko bazosubira kurima icyo gitegwa cy'umuceri kuko benshi barimo aho bakose kandi amafaranga bakaya ari imbere yo kurima. Uyu nundi murimyi
kumye hegitari zibiri narahombye urumva nta kimwe nakuye. Urumva sinzi ko bazonyemerera ko nsubira kurima imvura iguye. Iyo abantu bashobora kuvuga ngo ntivyamvuye ko ngo ijuru sije ndariga ko ndamaze kuvyumva n'umwe abivuga.
Igihe cy'isarura abatari bake basanzwe bahatorera koyoko. Aba bagosora nabone bavuga ko atakazi baronka.
Nta kazi kahari ntako turonka. N'uyu nyene duhaye nta wundi muntu aduha kazi. Nta kazi kariho turagowe turashonje nabi. N'uyu turahejeje. Izuba ni ryinshi ntako turonka.
Kare mwahora mukaronka ari kuretse irizuba ryatse umuceri ukabamo.
Kare kazi karaboneka ofisi tuguvu karonka itashe.
Aha kabonetse turakora, katabonetse naho nta kundi cyawihangana. Kacugenda kuraba ukundi nyene ushobora guhinga hinga dusombe nkubu tukiriho. Cye tugenda dukasoroma dusombe hanyuma gashira mu nkono gashya uronsa kunyu. Bana bakuhagura nta kundi kiro cy'ubufuna cyo urabona cyarazimbye.
Uyu mugabo nawe yidodomba ko ari kakora kazi ko kugosora gasanzwe gakora abakenyezi mu gihe ari kuba ari karagenya.
Haragerageje kugosora kugira ngo ndayuko noronka nk'akajumpu k'abana konyene. N'ahandi byari bibereye abakenyezi kabisa n'ubwo ari abana nemeye kuza kugosora.
Ubundi wewe wari guca ukora iki none?
Jewe nari guca ndaba nkaza kugenya nk'umuceri mugabo rero ntakaboneka kubera izuba ryasa ari ryinshi batawurimye ari benshi. Ahanye ibi byari bibereye abakenyezi kwera.
No ku isoko ku Musenyi naho abaguzi nabone bavuga ko atagahengwe kigabanuka cy'ibiciro by'umuceri naho ari mu isarura ryawo.
Keri ugurisha ngahe?
Umuceri tugurisha igihumbi n'amajana atandatu n'ubundi w'icyatandatu n'itanu.
Nuwo uri kuragurisha igihumbi n'amajana atandatu wa urango yangahe we?
Nkaha nta mahera ndiko ndunguka na ngo icyatanu n'irindwi.
Nka jewe ntiwompa nko ku gihumbi n'atanu.
Oya ntibikunda. Urumva twaba turiko turasubizamo duhomba amahera ibiri ibiri.
Umugereranije mu iyera ry'umuceri ryo ku mwaka uheze n'ubu uye mwebwe nk'abaguzi mubona umuceri uzimbutse?
Umucami ubu niho uzimbye. Muri uwo mwaka twagura icijana icabiri.
Nk'ubu twaba dufise agahengwe n'ungene hari muki umuceri wabarirya nawe ariko ubu emwe ubu burazimbye. Ubu umwimbu warabaye nabi.
Umunyamabanga mu ishyirahamwe ry'abarimyi b'umuceri twizigirane kwizera Evrine asaba leta ko yogira ingufu mu kububakira ingomero bashobora kwikora ko mu kuvomera igitegwa cy'umuceri mugihe hatsuruzuba rwinshi nkuko vyahitiye
isezerana ry'ibirere urazi ko ritabaho rero bishitse tukagwa nko muri bitwaguyemo vyizuba nko bureti dufashije ikatwubakika dufasha ino mu kiyaya cimbo bakagwiza ingomero z'amazi zivuye hirya no hino muri izo nzuzi dufise kumbure ngira twoshobora kunywesha imirima mugihe ubwo ruzuba ruteye nibaza naho ziomera nabi ntivyogera ku rugero byashitseko nk'ubu ryabaye ibara kubisanzwe
Komine Mpanda iri mu makomine abadandaza benshi baranguriramo umuceri aha tukibutsa ko ugo ruzuba rwasubije inyuma umwimbo w'ico gitegwa rwatse mu ntara zishika 10 z'igihugu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
uruhagarara
rahumiwe mbega mana yanje ibintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumveko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone cyongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuri umuseruko nanje nka umurengero mafu
Niki kino muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Australia bifitanye imigenderanire ikomeye hagati yavyo haciye igihe kirekire. Mu majambo y'umushikiranganji wa Australia ajijwe imigenderanire n'amahanga, Julie Bishop, avuga ati "Ibihugu byacu bifitanye imigenderanire myiza, turabagenzi mu buryo bukomeye." Ati "Igisirikare cyacu n'icyo wabo bifitanye ubucuti bw'igihe kingana n'imyaka ijana kandi turakorana cyane mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano." Ati Ivyo tubikora cyane cyane mu bijanye no kugwanya iterabwoba. Ibi bihugu byompi byariyemeje kugwanya umugwi w'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu muri Iraq no muri Siria kugira ntiwigarurire isi yose. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru muri Australia, umushikiranganji wa Amerika ajejwe kwivuna abansi James Mattis yavuze ati abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu barabangamiye isi yose. Niyo mpamvu ibihugu 66 byagiye hamwe mu kugira umugambi wo kugwanya uwo mugwi harimo n'amashira hamwe nk'ihuriro ry'ibihugu by'Abarabu ubumwe bwa Buraya igipolisi mpuzamakungu Interpol na NATO rero ubu muri iki gikorwa cyo kugwanya uwo mugwi twafashe ingingo yo kutabatera tubakura mu gace kamwe tukabomorera mu kandi gace ariko ko tugiye gukora ibishobotse byose kugira ntibagiraho bahungira ngo bajipahe mu Bufaransa muri Australia cyangwa ahandi hose bagenda bava bakaza nayo inyigisho z'urwanko n'izindi nguvu zo gutera abanyagihugu atacyo bazira. Mattis ati tuzokingira ubuzima bw'abanyagihugu aho dushoboye hose atariko kandi tuzotegerezwa gusenyura imigambi n'amareta ya Kiislamu bashinze kugira nitubandanye tubona ibitero bagenda baragira ku isi yose. Umwansi ategerezwa gusamburwa hakoreshejwe ingufu za gisirikare mu gihe akibandanya kugira ibitero ku bantu nidushobora kwicara ngo tuvyihanganire. Inyuma yaho avugana n'inama nshingamateka ya Australia, umushikiranganji Mattis yavuze ati twaje kugira dukorane mu gukingira umwidegembyo n'imico dusangiye kandi turiyemeje kuzobiraga abana bacu. Ati imigenderanire irakomera cyangwa igatituka ni ya Maria yindi, atariko rero turiyemeje ko tugiye kuyikomeza mu buryo bwungukira impande zose.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha bigarukiye ngaha. Mwakoze kudutega amatwi, ntimutangwe mu biganiro byacu bikurikira.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.